ili n'Ijwi d'Amerika. Ijwi d'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa mbere tariki 20 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015. Kuri mikro muri kumwe na Fideli Niyongabo
na Etienne Karekezi hano i Washington. Fideli, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Etienne.
Namwe abatwumva mbanje kubasuhuza kuri uyu mugoroba ni isama n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
Iyi ngingo ya kane ntabwo bayikunda kubera ko ivuga amakuru atemerewe gutangazwa. Abayobozi nabo hari igihe amakuru yose asabwa bayarunda muhano.
Uyu ni Bwana Jean Aime Kajangana wo mu Biro by'Umuvunyi mu Rwanda, arasobanura ku kibazo cy'uburenganzira bw'uko abanyamakuru bagomba guhabwa amakuru bakeneye ngo bayatangaze. Iyi nkuru kimwe n'izindi zikomeye ku isi zirimo ingwara z'abimukira bahunga Asia na Afrika bajya mu Burayi, iyicwa ry'abakristu b'abanya Ethiopia bishwe n'umutwe wa Islamic State, Eta Islamique, n'izindi nkuru zikomeye tuzagaruka mu kanya gato mu biganiro byacu. Mwese mugume ku maradiyo yanyu.
Tangurira ku makuru avuga kuri uyu mugoroba. Umugwi w'abagwanyi Al-Shabab witiriye igitero cya bombe cyagizwe no musiko wa mbere kuri bus y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu buraruko bwa Somalia, cyahitanye abantu indwi, abandi batari bake barakomereka. Wagize icyo gitero no musiko wa mbere yarondeye minibus yari itwaye abakozi b'ishami ry'ishyirahamwe ONU gita abana UNICEF mu gisagara cya Garowe igihe bari bagiye mu biro byabo bavuye aho baba. Umupolisi wo mu gisagara cya Garowe avuga ko mu bapfuye harimo abanyamahanga bane, abanyasomaliya babiri n'umwihevyi yagize icyo gitero cya bombe. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu gisagara cya Garowe avuga ko abo banyamahanga bagizwe n'abanyakenya babiri, umunyauganda n'umunyafganistani, bose bakorera ishyirahamwe UNICEF. Amenyesha ko ishyirahamwe ONU ryatwaye n'indege ibiziga n'abandi bantu umunani bakorera ishyirahamwe UNICEF bakomeretse Nairobi. Intumwa idasanzwe ishyirahamwe ONU muri Somalia Nikkei yatangaje ko icyo gitero ari igikorwa cy'iterabwoba n'akigoro ko kugeramira inzira y'amahoro n'umutekano Somalia yafashe. Ni igitero cya gatatu cy'umugwi Al-Shabab kigizwe ku banyamahanga mu kiringo cy'iminsi itatu. Ku munsi w'Imana abagwanyi b'umugwi Al-Shabab barishe inteko zijejwe gucungera umutekano zitatu z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ziva mu Burundi, bakomeretsa abandi basirikare batari bake mu gisagara cya Lego kiri mu manuko bwa Somalia. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika watangaje ko ico gitero wari umutego ugayitse. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika umenyesha ko igitero cy'umugwi Al-Shabab ku nteko zijejwe gucungera umutekano za AMISOM ari igikorwa c'abansi ba Somalia kibandanya co guhungabanya umutekano muri Somalia no kubuza iterambere ryibonekeje mu ntara zose za Somalia.
Naho igihugu cya Ethiopia cyemeje abaturage bacyo 30 bishwe n'abarwanya umutwe wa Islamic State cyangwa se Eta Islamique. Guverinoma ya Ethiopia yemeje iyo nkuru umunsi umwe nyuma y'uko uwo mutwe utangaje video ishobora kuba yerekana abakristo b'abanya Ethiopia bacibwe imitwe cyangwa se barazwa ku mutwe w'abantu baturutse inyuma. Itangazo rya guverinoma ya Ethiopia ryamagana ibyo yise ubwicanyi ndengakamere bw'abaturage bayo, risobanura kandi ko inteko ishinga amategeko ya Ethiopia izahura ejo kwa kabiri kemeza igihe cy'icyunamo mu gihugu cyose, igafata n'ibyemezo guverinoma y'icyo gihugu yakora kuri ubwo bwicanyi. Iyo video irasa cyane n'indi yatangajwe mu kwezi gushize kwa kabiri yerekana abarwanyi ba Islamic State baci imitwe abakristo b'abanyamisiri.
Abajejwe ibiganiro ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Karere k'Iburaya babandanije ibiganiro no musiko wa mbere New York ku masezerano yerekeye kudandaje hagati ya Amerika na Karere k'Iburaya. Uwo mugambi urashigikiwe na Perezida wa Amerika Barack Obama na Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel. Yamara ivyerekeye amasezerano vyatumye haba abantu ibihumbi n'ibihumbi bagira imyerekano mu bihugu vy'Ubudagi, Autriche, Ububirigi na Finland mu mpera zindwi turangije. Incuro nshasha y'ibiganiro bitegekanijwe gushika ku munsi wa gatanu, kabari incuro igira igicenda y'ivyo biganiro kuva mu mwaka uheze. Abategetsi batangaza ko amasezerano mu vy'ubudandaje hagati ya Amerika n'Uburaya bishobora kongereza imiliyaridi ijana y'amadolari ku mwaka ku butunzi ku mpande zose. Yamara badashigikiye amasezerano bamenyesha ko amasosiyete akomakomeye ariyo azokuramo inyungu kurusha abagura basanzwe.
Tukiri hano kandi muri Amerika, Fideli, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yataye muri yombi abagabo batandatu muri Leta ya Minnesota bakekwaho kwitegura kujya muri Siriya gukorana n'umutwe wa Islamic State. Abo bagabo bose bakomoka mu gihugu cya Somalia, bashinjwe ubugambanyi no kugerageza guha inkunga y'ibikoresho umutwe w'iterabwoba. Umushinjacyaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Andrew Lugar yavuze ko abo bagabo bamaze amezi 10 bitegura kuva muri Amerika ngo bajye kurwanira umutwe wa Islamic State. Mu kirego cyatanzwe umushinjacyaha asobanura ko abagabo bari hagati y'imyaka 19 na 21 basanzwe ari inshuti hagati yabo cyangwa se baziranye. Abashinjacyaha bavuga ko abagabo bane muri bo batawe muri yombi ejo ku cyumweru mu mujyi wa Ruguru ya Leta ya Minnesota mu mujyi wa Minneapolis. Abandi babiri bafatiwe mu mujyi wa San Diego muri Leta ya California. Abategetsi ba Amerika bavuga ko Abanyamerika barenga 100 kugeza ubu bakekwa kuba baragiye muri Siriya. Muri abo abagera kuri 40 bakomoka mu gihugu cya Somalia.
Radio Isi ya Amerika, Washington DC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Philippines byatanguriye hamwe uno munsi kuwa mbere imyimenyerezo ikomeye cyane ya gisirikare itari bwabe mu kiringo cy'imyaka 15 mu gushimikira ku vyerekeye kwitegura mu karere. Imyimenyerezo y'umwaka izomara iminsi 10 iruta inshuro zibiri yabaye mu mwaka uheze, irimo inteko zigera ku 11 ziva muri ivyo bihugu bibiri. Iyo myiyerekano iri mu kigo imyimenyerezo muri Antunga imukigoro ka Amerika ko gukomeza inguvu zayo za gisirikare mu karere ka Pacific mu Bushinwa buriko butera bwongereza inguvu zabwo mu gice cy'ibahari kiri mu manuko bw'igihugu. Perezida wa Amerika Barack Obama yatangaje ko abategetsi ba Amerika batewe amakenga no kugenda Bushinwa buriko bukoresha inguvu zabwo kugira butere ubwoba ibihugu bito bito biri mu karere harimo amatati mu gice cy'ibahari mu manuko bw'Ubushinwa.
Dusubiye gato mu Burayi, abayobozi b'ibihugu byo mu Burayi biri uyu munsi mu nama bashakisha uko babona umwanzuro ku kibazo cy'ingutu kibugarije cy'abimukira baturuka ku mugabane wa Asia na Afurika baje mu bwato. Iyo nama ibaye mu gihe havugwa andi mato atatu atwaye abimukira ari mu nyanja ya Mediterane. Ba ministri b'amahanga n'ubutegetsi bw'igihugu bwo mu Burayi bahurira Luxembourg iminsi ibiri nyuma y'uko hari ubwato bwarohamye ku nkombe za Libya bugahitana abimukira barenga 700. Bikekwa ko abimukira bahitanywe n'iyo mpanuka bagerageza kujya mu kirwa cya Lampedusa kiri mu majyepfo y'Ubutaliyane. Ministri w'intebe w'Ubutaliyane Matteo Renzi yavuze ko Ubutaliyane n'ikirwa cya Malta bikorera hamwe kugira ngo batabare ubundi bwato bubiri buri ku nkombe za Libya. Bumwe muri ubwo bwato butwaye abimukira hagati y'150, ubundi burimo abagera hafi kuri 300. Abategetsi b'Ubugereki batabaye abimukira 90 ubwo ubwato bw'ibiti barimo bwarohamye hafi y'ikirwa cya Rode, ariko batatu muri abimukira bahasize ubuzima bwabo. Abakomeje tuva kandi tuributse ko mukurikira ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mugume ku maradio yanyu. Ibiganiro byacu birakomeza ku mirongo ya FM 104.3 i Kigali mu Rwanda n'93 n'ibice bitatu kuri radio Inshuti ya Bose mu Rwanda.
Mu Burundi naho mutwumviza kuri FM 94.9 na 95.2. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com.
Mu makuru ya karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda, impunzi z'abarundi mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba zivuga ko zibangamiwe cyane n'imibereho mibi ku buryo bukabije. Abakozi ba ministeri yita ku mpunzi n'ibiza mu Rwanda babana n'izo mpunzi umunsi ku wundi bo bahakana ayo makuru. Mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa yanyarukiye i Bugesera areba uko ikibazo n'imibereho y'izo mpunzi byifashe.
Uko iminsi ikomeza kwicuma niko impunzi z'abarundi mu Rwanda zikomeza kwiyongera. Magingo y'imibare itangwa na ministeri yita ku mpunzi garagaza ko mu Rwanda hamaze kugera abasaga 185. Amakuru ijwi rya Amerika yahawe yanabonye kubari mu Bugesera garagaza ko kwita kuri izi impunzi bya nyabyo byaba bitoroshye. Twasanze imirimo yo kubashakiraho babirimbanije
ahantu bigaragara ko nubundi hari ishyamba ariko ritari inzitane. Barahubaka mahema kugira ngo impunzi zibashe kuba zabamo. Kuri iyi saha rero ya 3 utwana twaguye agacuho twasinziriye bagiye dupfa kuryama, ntabwo ari ugusasa, ni ibintu bagiye bapfundikanya bakaba baryamyeho.
Aba bana bararwaye
barasinziriye.
Ko mwabaryamishije hasi
none kwabaryamisha ko bataratwubakira?
Ntabwo murabona ho kurara?
muri kurara mute
turara hanye naha
aha hasi ndi kubona
eh na nagasandi dusindi
nokuvuga ngo ututwana sanze kuri isaha ya saa 3 dusinziriye nukubera iki
baburaye
aba batakamba basaba ko kurambika umusaya ngo bahageze kuwa kane w'icyumweru gishize
twa twaje ku munsi wa kane gushika n'ubu nta kintu kimwe turafata guhera ku byo twifuka gushika ku bintu tuvomesha umwandura twica tukaguma nkuko imvura yagwa tukarara ngahanye nataki na kimwe twifuka wagize imana karonka gakwemo kagahebera abana
uba ha hantu murahryama
nyamvura yeje mwinga twarahanye
iby'umwanda bagarukaho bigaragara cyane kubikoresha izimpunzi zifashisha mu masuku utembera muri iyi nkambi ya gashora ntubura gukubitana n'abogera mu masafuri y'abatekamo
amakuru
makuru ni meza
ndabona muri mu masuku muroza utwana murazwogereza mu masafuriya
n'atwatiye batwaza twe nta gikoresho n'akimabara
namwe mwaje ryari
baje kuwa gatatu
namwe murara hano bavuze kuki mutajya mu mahema nk'abandi
tuge ntabwo aratugera hamahema mugwanye mudufungurira inzara iratwisha
ifunguro rimwe rya ni mugoroba kuri izi impunzi mu gitondo bafashe kugikoma byo ngo bimaze kuba nk'ikitarusangi kubategamara mu koko nkambi gusa twabajije ingano ya buri kimwe
umuntu umwe n'igikombe kimwe n'icyo bamuha ubwo nk'uwo mu gitondo umuntu yanyoye ubuye uri umwe n'igikombe kimwe muri babiri n'ibikombe bibiri no ku mugoroba ibigori n'ibikombe bibiri nyine udafise amafaranga urumva ntiwoteka waba wabikuye hehe cawiri guko
mu gihe hari abataka inzara ntibibuza ko hari udutsinda twa bamwe mu bana baciye akenge ndetse n'abakuze bifashishwa mu guhimba udukino duto duto tugamije kubahugenza ku bibazo by'ingutu bibugarije uyu kwizera yarafite umupira w'amaguru woroheje mu ruziga rwagutse bawuteraga mu kirere ubikoze nabi bagenzi be bakamuzomera
tugire dukome induru
kubona mwana nk'uyu aba iyo yavuye aba yibuka ibintu byinshi byo byari mu muhira nk'uko rero tubatoye nk'uko tukaza kubakinisha biratuma mu mutwe baruhuka akisentarez
kubibazo bigaragara mu nkambi y'agateganyo ya gashora bwa Nazaria Karangwa umukozi wa ministeri yita ku mpunzi yabihakanye ahereye kucyo kutagiraho kurara
ntabwo buri gihe abantu bavuga ukuri koko iyo umuntu avuye mu nzu ye nziza hari igihe yumva ko no mu nkambi akwiye kuyisanga bityo naho yarara aho hasakaye agiranije naho avuye hari ubwo yumva ko adakwiriye ntabwo rero ari ukuri yuko umuntu yamara iminsi ine itanu akiri hanze namwe iyo mutambagiye murabona ko hari amazu yenda guhaza n'imirire nta kibazo kinini gihari kuko kugeza ubu turabatekera kandi uburyo bwo kubatekera ntiburanengwa icyo tutarakora ni ukubihanga ubwabo bitekera murabizi ko Bugesera bugira ikibazo cy'inkwi ubimuhaye utamuhaye n'inkwi byamugora kugira ngo abiteke niyo mpamvu tubibatekera
abashinzwe ubuvuzi muri iyi nkambi ya gashora batubwiye ko ibyo bari biteze byabaye ikinyuranyo bemeza ko hari hitezwe ko indwara y'impiswi cyangwa diyare yaza ku isonga ariko ubu ngo igaragara kuri benshi ni malariya ku buryo bashobora kubona hagati y'ijana na 150 n'ijana na 180 ku munsi muzisaga 8500 mu Rwanda impunzi ziri hejuru y'ibihumbi 600 ziri gashora mu Bugesera abategetsi b'u Burundi bamaze kubakangurira taho ubugira kabiri babyanga bashimangira ko bazatahuka umutekano wabonetse bongeye kuduhamiriza ko bahunze umwuka mubi ushobora kuvamo intambara kubera amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi igihe cyose ataraba ngo bamenye iyo byerekeza ngo ntaho bazajya biteganijwe ko mu minsi ya vuba bimurwa bakavanwa hafi y'igihugu cyabo bahunze imodoka z'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku mpunzi HCR zo zirabatunda umunsi ku wundi zibakura ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi zibazana mu Rwanda ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
Leta y'u Burundi ivuga ko atakigwanisho cahawe urwaruka rw'imbonera kure naho abahunga igihugu muri iki gihe bavuga ko ugo rwaruka ari goro batera ubwoba hari mu kiganiro abashikiranganje barabi ibibazo by'umutekano bahaye abamenyesha makuru Desire Hatungimana yakurikiranye ico kiganiro
Abarundi bahunga igihugu cyabo babandanya kwiyongera bagana igihugu kibanye cy'u Rwanda aho ibiharuro biva mu bajeje intwaro bimenyesha yuko abashika 8000 bamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda abahunga rero bose bamenyesha ko bahunga imbonera kure urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD rwahawe inkoho na leta rugatera ubwoba ababanyi babo kubazihurira mu gihe Petero Nkurunziza atokwitoza amatora y'imirije mu kiganiro abashikiranganje bane w'umutekano wo kwivuna bansi ubutungane n'intwaro yo hagati mu gihugu bahaye bamenyesha makuru Edward Nduwimana umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu amenyesha ko abo bahunga igihugu atamvo nimwe bari bafise yo gutizabo kuko bahunga ibihuha ibinyoma n'imvugo ndenza rugero ya maradi ya mwamwe akorera mu Burundi ariko ko bibabaje kubona hari abarundi bariko barahunga
caba ikinyoma kwa bukuri guhunga nibibi umurundi yahunze birababaje no kuvuga yuko leta nishobora guheba abene gihugu bahunze ayico gituma hari intumwa z'intara intumwa z'imvukira za Kirundo intumwa za leta twagiye kugira ngo dusigure abarundi bene wacu yuko botahuka kuko kuvyukuri ivyo bagiye bavuga ahanini bigaragara yuko byinshi ari bihuha ari binyoma ari iterabwoba bagiye ngira ngo bumva kubera amaradio usanga akwiragiza rimwe na rimwe imvugo ndenza rugero ibyo no kubivuga
ubushikiranganje bw'umutekano hoho bavuga ko amatohoza bakoze mu rundi bwose yerekana ko atabigwanisho vyahawe imbonera kure Gabriel Nizigama arongoye ubushikiranganje bw'umutekano
twebwe tumaze iminsi tugendera abapolisi mu ntara mu gihugu nta na hamwe turi kumwe n'abashef de poste abajejwe igipolisi ku mitumba nta na hamwe bigeze batubwira bati jewe ngaha nananiwe mu mpera mvura imbonera kure zandengeye none izo raporo zitangirwa ku maradi izo raporo zigamije iki
Ponsega Chibwenge arongoye ushikiranganje bwo kwivuna bansi amenyesha ko mu gihe womenya ahizo mbonera kure ziherereye bozisubiza ku murongo
usivye yuko nizo mbonera kure ari ugwaruka nagira dukeburane ngaho hajya harashobora kuba rakagutse mu mbonera kure katoshobora no guhangana namwebwe mwiyorganije neza none mwoshobora kuvuga ngo tuzohangana n'igipolisi n'igisirikare ntibishoboka mu nzu muravye neza urahurushuro kufisa abana batanu mugabo bana ntibitwara kumwe bose izo mbonera kure zoba identify namwe turabibatumye kuko muravukana murabatwirika tuzobasubiza ku murongo
naho rero abo bashikiranganje basa nuko icyo kibazo cimbonera kure bagifata minenegwe abarundi nubu babandanya guhunga abo mu ntara za Makamba na Rumonge bakaba bamaze iminsi bahungira mu gihugu cha Tanzania Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
tuve gato mu Burundi dusubire mu Rwanda aho nyuma y'imyaka ibitegeko rigenga uburenganzira bwo guhabwa amakuru rigiyeho mu gihugu urwego rw'umuvunyi ari narwo rushinzwe kureba uko itegeko rishyirwa mu bikorwa ruratangaza ko yaba abayobozi yaba abanyamakuru ubwabo bataramenya neza imikoreshereze y'itegeko ni inkuru tugeze no mugenzi wacu Asumuta Kabuyi ari Kigali
Mu mahugurwa anyuranye urwego rw'umuvunyi rugenda ruha inzego zinyuranye rusobanura imikoreshereze y'iri tegeko riha uburenganzira umunyamakuru bwo guhabwa amakuru urwego ruvuga ko kugeza ubu yaba inzego za leta zisabwa gutanga amakuru cyangwa abanyamakuru bwabo bataramenye imikoreshereze myiza y'iri tegeko
umunyamakuru nyina ziko haje itegeko rimuha uburenganzira bwo kubona amakuru hanyuma ingingo ya kane ntago bayikunda kuberako ivuga amakuru atemerewe gutangazwa abayobozi nabo hari igihe amakuru yose asabwa bayarunda muhano amakuru umuntu yasabye yose akavuga ngo ayinwe nibanga hari amakuru ntemerewe gutangaza byose bakamena muri iyi ngingo
uyu ni bwana Jaime Kajangana umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenzura imyitwarire y'abayobozi ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ryo gutanga amakuru ubwo yasobanuriraga itsinda ry'abunganira abandi mu mategeko ibyerekeranye n'itegeko ryo guhabwa amakuru uyu muyobozi yavuze ko nyuma y'imyaka ibiri itegeko rigiyeho hari abayobozi batinya kugira icyo bavuga cyane cyane ko hari bamwe mu bayobozi bagifata abanyamakuru nk'abanzi babo
abayobozi bose bo mu nzego z'ibanze baratubwiraga ngo ngo mwaduteje abanyamakuru ukibaza ngo uyu muntu ntazi niyo yaba ari no mu FDRR ubungubu ngo ukamuhakanira da ngo ukamubwira ngo uzaze ngo cyangwa se ngo mbanze menye icyo kinyamakuru fata mu mutwe iyiriya ngingo ivuga amakuru utemerewe gutangaza umuntu niyo yaba ari mu FDRR akubajije umubare w'amaterase akarere kateganyije gukora amaze gukorwa umuntu mu FDRR akubwira akubajije ayo makuru kayamuha byakwiciki.
Bamwe mu bavoka bari barimo guhabwa amahugurwa bagarutse ku kibazo kimwe kikigonga itangazamakuru ryo mu Rwanda, cyane cyane ko bivugwa ko risigaye ryigenzura kandi umuntu ushaka gushinga ikinyamakuru ngo akagomba guca mu nzego za leta. Ibisubizo biratangwa na Bwana Gerard Mbanda, umuyobozi mukuru ushinzwe itangazamakuru mu kigo cya leta gishinzwe imiyoborere.
Ndagaruka ku bwisanzure bw'itangazamakuru, umuntu ushaka gutangiza ikinyamakuru gishyashya abanza kubisaba urwego rwa leta rufitiye ububasha. None nkibaze se kuki yabanza kubisaba leta? Ibi ngibi ntibyazatuma nta independence ibamo. Umuntu waguhaye uburenganzira ushobora kuzavuga amakosa ye.
Ibintu bijyanye no gutanga za frequencies abantu bakoresherezaho amaradiyo, ngira ngo ni ibintu bifite izindi implications zitaraye zikurikiranwa n'inzego za leta. Bende byo ngibyo bishobora gushyirwa mu maboko y'abantu bigenga ku giti cyabo, kuko hari n'igihe bashobora kubikoresha nabi.
Kuva itegeko ryashyirwa mu bikorwa, urwego rw'umuvunyi rumaze kwakira ibirego bigeze kuri 17 by'abanyamakuru cyangwa abantu ku giti cyabo barega abayobozi kwimana amakuru. Uru rwego ruvuga ko nubwo ayo makosa yabonetse ari nta wurahanirwa kwanga gutanga amakuru, gusa ngo nubwo abanyamakuru babonye itegeko ribaho uburenganzira bwo kubona amakuru, ariko nanone muri iri tegeko hari amakuru atemerewe gutangazwa nk'abungabanya umutekano w'igihugu. Urwego rw'umuvunyi rutangaza ko hari abayobozi bamwe babyitwaza bakanga gutanga amakuru bavuga ko arebana n'umutekano w'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Nguko mwavyumvise, impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zimenyesha ko zibayeho mu buzima butoroshe. Zimwe muziri mu karere ka Bugesera zikaba zabwijwe rya Amerika ko zigiye kumara indwi zibangamiwe no kutagiraho zihenge ku musaya hamwe no kugira ibibazo by'ibifungurwa. Abanywanyi bacu kuri Facebook bagize ico babivuga ko tubisomegwa na Oriane Itangishaka.
Uwitwa umugambwe ni ukenewe kuri Facebook yavuze ati nibasubire muhira bareke guhunga ibihuha mu Burundi nta ntambara ihari. Radio Ijwi rya Amerika ndabasavye hanura abamenyesha makuru bo mu Burundi bakwiragiza ibihuha, sinzi ico barondera, birababaza bikambabaza cyane gose, hanura abamenyesha makuru. David Hategekimana wakavuga ati ababishinzwe muri HCR nibatabare vuba abo bavandimwe bacu b'abarundi babonaho guhengeka umusaya, kuko icambere ari amahoro. Leta y'u Rwanda yo basavye ubuhungiro, tuzayitiza amasambu yacu dufise nk'abaturage kugira ngo babone uko babubakira amatete canke shitingi. Jimmy Nuwanje wavuga ati burya umuntu agutera guhunga abaguhamije ubuzima bwo mu buhungiro na uhora bwifuza. Ati leta y'u Burundi nigerageze ikemura ibibazo byateye ubwo ruhungiro. Nkotanye Buhoma David akavuga ati ari HCR canke PAM ndetse na leta y'u Rwanda nta numwe twatunga gatoki, kuko abarundi bakomeje guhunga ku bwinshi. Namwe nimwiyumvire ni kibazo aho ku butaka bw'u Rwanda ku munsi hinjira impunzi z'abarundi zirenga 200 mu gihe cy'ukwezi n'igice hamaze kugera abarenga 700. Namwe murumva ko umuntu atava mu Burundi ako kanya ngo ahite abona inkambi canke aho kuryama. Joseph Habimana avuga ati yebabawe aba bavandimwe bacu ko bageramiwe n'ubuzima gusa, bihangane kandi amatata ari mu gihugu cyabo Imana ibafashe rwose arangire. Uzabakiriho Theogene avuga ati Imana niyo yatabara Afrika yatewe n'abazimu bo kuryana, kwicana, kumarana inda nini n'ibindi, gusa Bibiliya impamiriza ko kurya ivy'umukene kumena maraso atariho urubanza nawe azicwa muzarebe amaherezo y'ibi by'u Burundi. Rosette Hategekimana wakavuga ati amahanga arahanda abo Barundi nibihangane wenda bazakemuka ariko rero nguko nuko ubuzima bw'ubuhunzi bumeze gusa nibarengegwe nkuko bitegekanwa n'amategeko mpuzamakungu arengera impunzi. Kibasumba Blaise akavuga ati leta yari gakwiye kubakorera ubuvugizi tutibagiye na HCR n'undi mugira neza wese woboneka fise umutima utabara. Ibrahim Kasigwa akavuga ati n'ukuri birababaje kubona abanyagihugu baba impunzi mu gihugu cyitwa ko gifise demokarasi. Ni vyiza ko manda ya gatatu bayireka hanyuma Barundi bagatahuka bakava mu buzima bw'impunzi. Dieudonné Ndihokubwayo avuga ati burya uhunga ategerezwa kubabara ariko n'abandi bagiye guhunga kuko hako woje mu gasho wohunga. Ati wacu nta kigenda harabavye nanje uku kwezi ndomoka. Pascal Kiberinka bakavuga ati ariko habura iki ngo abategetsi bo mu karere batanga amahoro. Ubu nkuru nziza aziko Burundi ari umurage we. Ubu ni Burundi eje n'u Rwanda, Uganda gusa baze bibuka ko nta wambura isi ivyo wayikoreyeho vyose uzovyishura. Ntiha bose Idelfonse avuga ati izi mpunzi zizoteseka bikomeye kereka imiryango mpuzamahanga nihaguruka. Ati kuko n'imbere mu gihugu harababayeho nabi kandi bimaze igihe. Ati ivyo bagahaye izo mpunzi babihe abanyarwanda bantaho nikora impunzi HCR iziteho. Ati kandi turanenga itangazamakuru ry'i Burundi kuko riri nyuma yo gukwiragiza ibihuha kandi twashimaga intambwe ryateye ariko ubu ryasubiriye inyuma.
Urakoze Oriane ku vyimviro n'ivyifuzo by'abanywanyi ba Radio y'i Amerika namwe madushikije ivyo vyimviro.
Abakomeje kutwumva mbere gusoza ibiganiro byacu bureka muri make tubagezeho ingingo z'ingenzi giye z'amakuru twabagejejeho mpereye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yataye muri yombi abagabo batandatu muri Leta ya Minnesota bakekwa kwitegura kujya muri Siriya gukorana n'umutwe wa Islamic State. Abo bagabo bose bakomoka muri Somalia bashinjwe ubugambanyi no kugerageza guha inkunga y'ibikoresho umutwe w'iterabwoba wa Islamic State.
Umugwi w'abagwanyi Al-Shabab witiriye igitero cha bombe cagizwe no musiko wa mbere kuri busi y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu buraruko bwa Somalia cahitanye abantu indwi abandi batari bake barakomereka.
Naho igihugu cya Ethiopia cyemeje uyu munsi ko abaturage bacyo 30 bishwe n'abarwanya umutwe wa Islamic State cyangwa se Etat Islamique. Guverinoma ya Ethiopia yemeje iyo nkuru umunsi umwe nyuma y'uko uwo mutwe utangaje video ishobora kuba yerekana abakristu b'abanya Ethiopia bacibwa imitwe cyangwa se baraswa ku mutwe abantu baturutse inyuma.
Abajejwe ibiganiro ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Karere k'Iburaya babandanije ibiganiro no munsi wa mbere New York ku masezerano yerekeye ubudandaji hagati ya Amerika na Karere k'Iburaya. Uwo mugambi urashigikiwe na Perezida wa Amerika Barack Obama na Chancelier w'igihugu c'Ubudagi Angela Merkel.
Naho abayobozi b'ibihugu byo mu Burayi biriwe mu nama uyu munsi ku wa mbere bashakisha uko babona umwanzuro ku kibazo cy'ingutu kibugarije cy'abimukira baza mu bwato baturuka mu mugabane wa Asia na Afrika. Iyo nama ibaye mu gihe havugwa andi mato atatu atwaye abimukira ari mu nyanja ya Mediterane.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Philippines byatanguriye hamwe uno musiko wa mbere imyimenyerezo ikomeye ya gisirikare itari bwawe mu kiringo cy'imyaka 15 mu gushimikira ku vyerekeye kwitegura mu karere. Imyimenyerezo y'uyu mwaka izomara iminsi 10 ikabiruta inshuro zibiri yabaye mu mwaka uheze irimo inteko zigera ku 111 ziva muri ibyo bihugu bibiri. Iyo myirekano iyo myimenyerezo muri antunga iri mu kigoro ka Amerika ku gukomeza ingufu zayo za gisirikare mu karere ka Pacific mu gihe Ubushinwa buri ko butera Bwongereza ingufu zabwo mu gice cy'ibahari kiri mu bumanuko bw'Ubushinwa. Nshuti mwakurikiranye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba haniho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Arimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro kuri uyu mugoroba mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo
na Etienne Karekezi hano i Washington. Mwese abatwumvaga turabashimiye. Twongera kandi kubararikira ibiganiro byacu by'ejo bisanzwe bizahera isaa 11 n'igice. Mbibutse kandi ko kuva isaa 12 hari cya kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika. Mwese rero mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.